Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere, itariki 23 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2018, muri studio i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese.
Kwapfuye nyuma y'amazi rukoro kame barabara, natwe twari imbere y'aho badandariza ibyo bijumba. Biga twebwe ni ko kwadusarago, twirutse tuduga. Icya kabiri cyaturikiye epfo yacu.
Uyu ni umwe mu bakize ku icumu mu gitero cya grenade cyabaye muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye umuririmbyi w'umurundikazi ka Janine yatowe kuzoba mu mugwi w'abazohitamwo abakinyi b'amasinema muri Festival de Cannes mu Bufaransa, hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise.
Uraho Oriane. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Ibiziga by'abimukira bishika kuri 11 nivyo byatowe, abandi amajana 263 baratabarwa ku munsi w'Imana mu bikorwa byakozwe n'igipolisi gikorera mu mazi ku nkengera za Libya. Umuvugizi w'igipolisi cya Libya Ayub Kassem avuga ko ibyo byabaye igihe ubwato barimwo bwihindukiza bukabasesa muri Mediterane, hari ku birometero 70 mu burengero uvuye ku murwa mukuru Tripoli. Kuva intwaro ya Muammar Gaddafi isenyiwe mu mwaka w'2011, igihugu cya Libya cyaciye gicika umuhora w'abimukira bajya kuronderera ubuzima bwiza, ubwo bita bwiza, mu mugabane wa Buraya. Igipolisi kiri mu ruhigi rw'umugabo yishe abantu 4 akomeretsa abatari bake abarashe mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu, aho bariko barafungura mu nzu y'uburiro mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee, aha muri leta z'umwe za Amerika. Igipolisi kivuga ko uwo mugabo yakoze iryo bara afise imyaka 29 y'amavuko kandi yitwa Travis Ray Kings. Abari aho byabereye bavuga ko umwe mu bari muri ubwo buriro yarinze aramurwanya gushikaho amwaka inkoho cha abona kwiruka, uwo mwicanyi rero abona kwiruka atampuzu yambaye. Igipolisi kivuga kandi ko uwo muntu yoba yarafise ingorane zo mu mutwe. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yitezwe muri Leta Zunze za Amerika kuri uyu munsi wa mbere kubonana na mugenzi we wa Amerika nyene Donald Trump, kugira amwumvishe ko ari nkenerwa ko Amerika igumiza abasirikare bayo muri Siriya, ndetse n'inyuma y'igihe bazoneshereza Burundi umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Perezida Macron mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yaha muri Amerika kuri uyu munsi w'Imana, aho yari ku kirimba iwe ishanzerize i Paris, yagize ati: tuzokubaka Siriya ukundi gusha inyuma y'intambara. Nico gituma nibaza ko uruhara rwa leta z'umwe za Amerika ruhambaye cyane. Yavuze kandi ko Amerika ari kirumara mu kugarukana amahoro arama muri Siriya. Yongera avuga ati: mu gihe twovayo tuzoba dusigiye urubuga ubutegetsi bwa Iran hamwe na perezida wa Siriya Bashar al-Assad, kandi ivyo bihugu byoca bitegura iyindi ntambara. Mwamenya ko Perezida Trump yavuze ko yifuza gukura abasirikare ba Amerika bashika ku 200,000 muri Siriya mu bihe vya vuba. Perezida Emmanuel Macron yitezwe rero ahi Washington kuri wa mbere mu rugendo rw'iminsi 3 mu mibonano, aho azoshikiriza ijambo muri Kongre ya Leta Zunze za Amerika hano i Washington, akazonitaba n'ibindi birori aha azonasangirira hamwe na Perezida Donald Trump. Inyuma y'igitero cy'umwiyahuzi i Kabul muri Afghanistan cyahitanye abantu 57 gikomeretsa abarenga 100 ejo ku munsi w'Imana, umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora muri icyo gihugu ufise ubwoba ko abanyagihugu bazohava batinya kuzokwitaba amatora y'abashingamateka yimirije. umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wemanze ko ari wo waturikije ibisasu ku kigo gitangirwamo amakarata y'abazotora ikabure. Ibyo bibaye inyuma yaho ku munsi wa kabiri abarwanyi b'abatalibani bafashe abakozi batatu b'umurwi w'amatora nyene hamwe n'abapolisi batatu babakuye ku biro byo kwiyandikishirizamo mu ntara yo hagati ya Gore. Barikuwe mu ndwi iheze inyuma y'ibiganiro byarimwo n'abakuru b'imitumba muri ako gace. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'ico gihugu na Najib Danish yabwije ijwi ry'Amerika ko abantu bari barindiriye guhabwa amakarata yabo bari ku murongo hanze y'ikigo aho uwo mwiyahuzi yaturitsa ibisasu yari yiboheye ko. Naho muri Nicaragua abantu bashika kuri 10 barimwo mumenyesha makuru baramaze gufa kuva ku munsi wa gatatu hatanguye imyiyerekano y'abanyagihugu basaba isubirwamwo ry'amategeko y'abashitse mu zabukuru. Amashirahamwe aharanira agatari akazi na muntu avuga ko ivyo bitegiri ry'abamaze gufa bishobora kuba bishika kuri 25. Ku munsi wa gatandatu perezida w'ico gihugu Daniel Ortega yavuze ko yiteguye kuganira nabo vyega kuri ico kibazo kugira ntihagire amaraso abandanya seseka mu gihugu ciwe. Nayo leta z'umwe za Amerika zaraneguye ubwo bwicanyi ku munsi w'Imana. Amerika isaba ibiganiro birimwo ibisata vyose by'ico gihugu kugira uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe kandi n'abanya Nicaragua babane mu mahoro meza.
Urakoze Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Burundi, grenade zibiri zaraye zitewe muri komine Gahombo y'intara ya Kayanza zihitana abantu babiri zikomeretsa abandi 37. Mu bantu bikeka muri ico gitero harimo umupolisi bafashe ku mvo z'amatohoza. Abajejwe intwaro bavuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko ubwo bwicanyi bufitanye isano n'amatati y'amatongo. Iyo nkuru twayiteguriye na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ahatewe ayo magrenade yitwa mu gasenyi ni ku gasoko gahurira ko abanyagihugu benshi bo ku mutumba wa Kivuga. Abaje kurema ku gasoko ko ku mugoroba nibo bahitanwe n'ico gitero. Aba twabasanze mu bitaro vy'i Gahombo ku mugwa mukuru wa komine bariko baravugwa.
Twari ruguru aho bateye ya mbere naho badandarize ibintu vy'ibijumbo n'amavoka numva gwavuye inyuma y'amazi rukorokera mu barabara. Natwe twari imbere y'aho badandarize ivyo bijumbo biga twebwe niko kwadusaragoye twirutse tuduga icya kabiri cyaturikiye epfo yacu. Twebwe twirutse tuduga icya kabiri nicyo cyahitanye abantu benshi bayiteye mu ibarabara hagati mu bantu nyine mu isoko.
Njye ni ukuvuga yuko njye nari ahantu nari nagiye kwisomera akaro kagabo burya rero imaze guturika burya ndiko ndirukanka burya rero niho nya bintu byaca bifata ngaha nifu sinzi yo nanayitaye.
Uyu mukenyezi ari mu bakomeretse avuga ko yaguye mu gahundwe yumvise amagrenade aturika ku gasoko ka gasenyi. Asigura ko atazi ico gitero cyari kigamije.
Co twumvise gusa ya mbere yaraturitse hanyuma haheze uwundi mwanya dusha twumviye akabiri nayo iraturitse nta kintu twatara kuko mu gasenyi nta kintu kibi cyahora kihavugirwa. Hari ahantu nyine hafise umutekano udasanzwe twe natwe byo byarashyitse ahubwo twaratangaye. Abantu yahitanye bari ku isoko n'abandi nyene bariko bari baje gusuma utwo basuma gusa abantu barakomeretse nyene abandi bwabashitse kwa muganga barakize n'abandi bari kwa muganga nyene ahatandukanye. Twumvise nyene ngo bamwe bapfuye bariko baravuga babiri.
Abandi bavuga ko bashobora kuba baguye mu mporero z'amatati y'amatongo.
Je kuko ndabibona ngo nabantu bapfa ibintu by'amatongo ngurumbura abona natwe twaciye tuhabonera kandi twatugiye kwisumira.
Niki cyabwiye ko apfa ibintu by'amatongo
abasigaye kwaho hantu nibo baguma bidoga ko aribo bari baje kurondera
bari bamaze iminsi babura basatura n'amatongo. Uwo muhungu yayiteye yarondera nyina no man. Urumva grenade ya mbere yayiteye atombereje aho uwo mukase arahe ya kabiri nayo baca bayitera batombereje aho uwo muhungu nyine bavukana kuri se gusa yarani indirero nizo bace niyo bace baterefiye uwo muhungu yarahe
ku gasoko ka gasenyi twasanze mustaniro wa komine gahombo tumubajije kuvyara ibibaye yaturungitse kubaza kwa buramatari w'intare ya Kayanza Anisete Ndayizeye arongo intare ya Kayanza yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima ubwo nyene abagera ku 37 barahakomerekera abakomeretse baci bajanwa mu bitaro vya Kayanza Gahombo na Ngozi no mu yandi mavuriro atandukanye yegereye ako karere buramatari wa Kayanza amenyesha ko hariho abakiriko baravugwa bababaye n'abandi bavuwe baca barataha uwo mutware avuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko amatati y'amatongo ariyo ntandaro ya byose Ndayizeye amenyesha ko abantu batanu bamaze guhagarikwa n'igipolisi kumvuza amatohoza akibandanya muri bo harimo umupolisi yari mwikonji bivugwa ko ari we yikekwa ubwa mbere muri komine ya Gahombo y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Arakoze Jean Bosco ndarurinze kuri iyo nkuru. Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Umuririmbyi w'umurundi kazi ka Janine yaratowe kuzoba mu mugwi w'abazohitamwo abazotsindira igihembo c'abakinyi b'amasinema yitiriwe mu Gifaransa Cannes mu gihugu cy'u Burundi bakaba yita Festival de Cannes ka Janine yabwiye Ijwi rya Amerika ko gutogwa kwe ari ishema rikomeye kuri we mugenzi wacu Diane Ninazwe yaduteguriye inkuru
Mu mugi w'abantu 9 bazohitamwo uwegukana gashimwe mwihanishwa ry'amareresi riberuka umwaka utashe mu gisagara ca Cannes mu Faransa bane n'abashinga ntahe batanu nawo n'abapfasoni umuririmbyi w'umurundi kazi ka Janine ari muri abo bapfasoni ati kuba naratowe muri uwo murwi ntasanzwe nkurira mu gisata c'amasinema n'amareresi na gateka
It was a big surprise for me
Vyarantangaje cane gose Sinari ndavyiteze kuko jewe igisata ca sinema nigeze ndagikoreramo na rimwe. Kona rero barantoye byarantangaje. Ihiganwa rya Cannes riri mu mahiganwa akomeye cyane gose ku isi.
This event is one of the biggest in the world. To be a part of that prestigious jury.
Kuba ndi mu rwego rw'abazotora uzokwegukana gashimwe ka Cannes kuno mwaka niteka rikomeye cyane gose.
A great honor in a way
Ka Janine w'imyaka 58 yavukiye mu gihugu cy'u Burundi aza kwimukira mu Bubiligi mu myaka ya za 80 kuva mu 2015 hadukinya neza politike zifatiye ku biringo mu Burundi Ka Janine yarabonetse ku mbuga zitandukanye avuga ko adashigikiye intwaro ya perezida Petero Nkurunziza twamubajije nimba ugo rugamba giye kubara rubangiriye nawe ati sindohoka ahubwo nzokoresha aka karyo kugira amakungu amenye ikibazo kiri mu Burundi
Burundi they still kill they still torture they still rape you know
mu Burundi baricana baracahohoterana baracakubagurana baracafata abapfasoni n'abigeme ku nguvu ibyo ntibishobora kubandanya uko urugamba nzorubandanya ntidushobora kubemera ko babandanya kutwicira abana gufata ku nguvu ababyeyi bacu na bene wacu ubwo rugamba ruri mu byo niyemeje ntibikunda ko ndaruhagarika biri mu byo niyemeje ni nk'akazi nkora umwanya wose
But really my goal it's a full time job for me.
Ihanishwa ry'amareresi gitiriwe gisagara ca Cannes mu Faransa y'uno mwaka rigira 71 rizoba hagati y'itariki ya 8 n'itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu. Umurundi kazi ka Janine ari mu bazogena uburyo gukana uno mwaka yamenyekanye mu turimbo twe dutandukanye two mu Kirundi, Icongereza n'Igifaransa na cane cane izo yasohoreye mu rukurikirane rw'indirimbo yise Samborera.
Arakoze mugenzi wacu Diane Nyinazwe kuri iyo nkuru. Ubu naho ni umwanya wa sport n'imikino yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka adushikiriza ayo mu Burundi.
Kuri w'Imana niho hamenyekana imigwi ine izokina mu cya kabiri cirangiza gihigano rya Sekafa ririko rihuza imigwi iserukira bihugu yo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko niyo hagati Sekafa mu mfunyafunyo y'abasore batarenze imyaka 17. Urukino rwadadanuye imigwi izuja mu cya kabiri cirangiza rwahuje imigwi ya Tanzania na Sudani yo mu mugwi B. Tanzania yatsinze kuri w'Imana umugwi wa Sudani ibitsindo 6-0. Uwo murwi waciye uronka uburenganzira bwo guhamza imigwi ya Somalia na Kenya yo mu mugwi A hamwe na Uganda umugwi B. Tanzania warusanzwemwo. Umugwi w'Uburundi igihugu cakiriye higanwa nta mahigwe waronse yo kubandanya higanwa. Ku munsi wa gatanu washoboye gutsinda umugwi wa Ethiopia kimwe ku busa, intsinzi ataca yawufashije kugira utere intambwe wavuye mu higanwa kuko mu rukino rw'uguruye higanwa watsinzwe na Kenya ibitsindo 4-0. Kugira ubandanye byawusaba gutsinda ibitsindo 5 umugwi wa Ethiopia ibitabaye mu rugo rukino. Mu cya kabiri kirangiza umugwi serukira gihugu wa Kenya w'abatarenze imyaka 17 uzotana mu mitwe ku munsi wa gatatu n'umugwi wa Tanzania kuri stade y'Umuyinga. Kuri stade y'Igitega naho umugwi wa Uganda ukazotana mu mitwe n'umugwi wa Somalia. Umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ku munsi ugira gatanu Rainbow watsinze Ubuntu FC kimwe ku busa. Christe Roy wanganije na 11 Toile ubusa ku bundi. Fofira wanganije na PVP Uyenzi kime kukindi. La Colombe wanganije na Dione Star bibiri kubindi. Ukuntu imigwi ikurikirana mu kibanza cya mbere hari PVP Uyenzi na manota 13 ukaba ufise ibitsindo 36. Uwa kabiri ni Fofira ufise amanota 13 n'ibitsindo 34. Uwa gatatu ni La Colombe ufise amanota 10 n'ibitsindo 13. Mu kibanza cya kane haza Rainbow ufise amanota 9 n'ibitsindo 11. Ubwa gatanu haza Lion Star ufise amanota 5 n'ibitsindo 4. Ubwa gatandatu haza Ubuntu FC ufise amanota 3 n'ide n'ibitsindo 22. Ubwindwi haza Christe Roy ufise amanota 2 n'ide n'ibitsindo 12. Ubwa umunani haza 11 Toile ufise inota 1 n'ide n'ibitsindo 35. Kuri wa gatandatu naho ku kibuga Urukundo c'Ingozi habaye urukino mpuzamakungu gwari rumwe muzo gukura namwo hagati y'imigwi iserukira bihugu ya Afrika y'abatarenze imyaka 20. Ni kugira aboneke izoja mu nkino za nyuma za kane ya 2019 izobera mu gihugu cya Niger. Ugo rukino rwahuje imigwi y'u Burundi n'umugwi wa Ethiopia. Ugo rukino rwaranzwe n'ishaka ridasanzwe ku mpande zose. Imigwi uko ari ibiri yagiye kuruhuka mu gice cya mbere inganya ubusa ku bundi. Inyuma y'akaruhuko iyo migwi yose yagarukanye ishaka mu kibuga. Uko iminota yagiye iragenda niko ibintu vyagiye birahinduka. Hasigaye nk'iminota 15 urukino rurangire umurwi iserukira gihugu w'u Burundi waronse igitsindo. Urukino ruca rurangira uko umugwi w'intama mu rugamba ucuronka uburenganzira bwo kubandanya higanwa ni mu gihe mu rukino rwa mbere intama mu rugamba zari zatsindiye muhira haraheze indwi zibiri umugwi wa Ethiopia ibitsindo bibiri ku busa Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Arakoze Evariste Nzikobanya nka ubonaho tuje mu Rwanda umugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adushikiriza ayaho
mu mupira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu kuri stade ya Kigali Inyamirambo ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi bari hasi imyaka 20 yasezereye ikipe y'igihugu ya Kenya mu rwego rwo gushakisha itike yo kwerekeza mu gihugu cya Nigeri mu kisho cya nyuma cyo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu umwaka utaha umukino w'u Rwanda na Kenya warangiye amakipe aguye miswi anganya ubusa ku busa Ibyatumye amavubi y'u Rwanda yibonera uburenganzira bwo gukomeza mu ntera ikurikiraho kuko mu mukino ubanza wari wabereye muri Kenya amakipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe umutoza w'abasore b'u Rwanda Vincent Mashami avuga ko gukuramo ikipe y'igihugu ya Kenya bitari byoroshye
Nabanza gushimira abasore yo babyitwayemo ngira ngo igitego twabonye hanze cyo koko kiduhesheje qualification ntabwo byoroshye kubona igitego hanze ngira ngo Kenya mwayibonye ko ari ekipe itoroshye ekipe ifite abashyitsi bafite experience bakina mu ekipe akomeye cyane wabo bitandukanye n'abakinnyi bacu kuko bana abakinnyi abakiri batoya kandi abakinnyi bona badafite uburambe muri shampiyona yacu n'abakinana ntago ari benshi cyane abenshi ni muri deuxième division ngira ngo rero nta kintu navuga uretse kuvuga ko twishimye ariko wari umukino ukomeye cyane Kenya yashaka qualification Kigali aribongemo n'abandi bakinnyi urumva ko no mu byukuri bari baje gushaka qualification ariko tubyitwayemo neza turashimira abasore bacu
uyu mutoza akomeza avuga ingamba afite mbere yo guhura n'ikipe y'igihugu ya Zambia mu kicyo kigiye gukurikiraho
Zambia tugomba kwitegura twivuye inyuma kuko ni ekipe ni champion d'Afrique ni ekipe nziza ni ekipe ifite youth structure yayo nziza ikomeye cyane abakinnyi uko bazamuka bagenda basimbura nangira ngo rero nakazi gakomeye ariko ngira ngo nanone ni experience nziza ni level nziza abakinnyi bacu bakeneye kugira ngo batere imbere mu gihugu ntabwo watere imbere cyane mu ekipe yoroshye ni byiza ko tuzahura na ekipe nka Zambia champion d'Afrique ngira ngo izaba ari challenge ikomeye kuri twebwe ariko tugiye gushaka imikino ya gishuti kugira ngo dushobore twakomeza kwitegura neza matches zakurikira
Tukivuga ibirebana n'amakipe y'igihugu mu rwego rw'abagore mu kwezi gutaha kwa gatanu hano mu Rwanda hazabera irushanwa rya Sekafa umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore Jean Baptiste Kayiranga avuga ko muri iki gihe cy'imyiteguro arimo kuganiriza abakinnyi be akabashishikariza kureka kwitinya ngo nuko ari abagore
ibyo byo kwiyumvamo ko umugore w'umunyarwanda atakwirukanka ibyo ni ibintu tubaganirizaho tukababwira ko nibagera mu kibuga ubu bagiye mu kibuga ni ikipe y'igihugu bibagirwe ko bafite ibintu binini bibagirwe ko bafite amabere bayazirike bashaka imyambaro batekereza ko hari abantu babareba so ni mu myumvire ubundi umuntu iyo tekereza yirukanka yitekerezaho na urabyumva nuko bigenda approche rero nokubumvisha ko bahagaze mu gihuga nk'abakinnyi babanze bumva ko ari abakinnyi imbere yuko bumva ko ari abagore ni ibyo ngibyo hanyuma nibasohoka mu kibuga yitwara nk'abagore ariko mu kibuga zaba yitwara nk'umuntu ushoboye gukina umupira mu rwego rw'abagabo kandi umerita ibihembo cyangwa umerita igikombe
mu mupira w'amaguru kandi nyuma yuko ikipe ya Rayon Sports ibonye itike yo kwinjira mu kiciro cy'amatsinda mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe mu mupira w'amaguru muri Afurika noneho yamaze kumenya amakipe yandi atatu bazaba bahanganye muri tombora yabaye ejo bundi kwa gatandatu ikayiro mu Misiri Rayon Sports yisanze mu itsinda rya kane hamwe na Gor Mahia yo muri Kenya Yanga yo muri Tanzania na USM Alger yo muri Algeria umukino w'ikubitiro muri uru rugamba uzahuza Rayon Sports na Gor Mahia hano Kigali mu byumweru bibiri biri imbere uko ayandi matsinda atatu ateye muri rushanwa mu itsinda rya mbere harimo ASEC Mimosa yo muri Cote d'Ivoire Raja Casablanca yo muri Maroc AS Vita Club yo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo na Aduana Stars yo muri Ghana itsinda rya kabiri rigizwe na Al Masry yo mu Misiri Renaissance Sportive de Berkane yo muri Maroc Uniao de Sportivo do Songo yo muri Mozambique na El Hilal yo muri Sudani Mu itsinda rya gatatu dusangamo Joliba yo muri Mali, Kara Brazzaville yo muri Congo, Williamsville yo muri Cote d'Ivoire na Enyimba yo muri Nigeria. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru ya sport n'imikino ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu David Ngere niwe munyagihugu wo muri Botswana yabaye uwa mbere mu gutangaza ko agendana umugera wa sida muri imyaka mirongo ine n'itanu irangiye abandi bantu bafise umwete barafatiye ku karuriro yatanze maze bacha batangaza ko mugaragaro ko bagendana umugira w'ico kiza naho bari kurushi umuntu agereranije n'abanyagihugu 1,356 bo mu gihugu ca Botswana bagendana umugira wa sida benshi muri abo bantu bashize abona ko bagendana umugira wa sida bavuga kwiyongwara itabasinzikaje cyane kurusha uko abantu bagendana umugira wa sida basinzikazwa no gukumirwa naho muri myaka abantu bagendana umugira wa sida badakumirwa nkuko byari bimeze mu myaka iheze abantu benshi babajwe n'ukuntu bakumirwa kubera bagendana umugira wa sida kandi ahanini bagakumirwa n'imiryango yabo hamwe n'abagenzi babo mu bisanzwe yategerezwa kubitaho no kubakunda umugambi wo kwitaho no gushigikira abo bashinga ntaye n'amafasoni bashikiwe n'ibyo byago umugambi wa president wa leta z'umuzi amerika wihutirwa mu kugarukira abagendana umugira wa sida uzwi nka PEPFAR warahaye umutahe ishirahamwe yitwa Bonepoa kugira ngo rishire mu ngiro isekeza ryo kuvura abantu bose bagendana umugira wa sida ryiswe Treat All Champions Campaign iyo sekeza yarahaye amabanga abantu 33 bagendana umugira wa sida yo gutera kamu abanyagihugu bo mu makati yabo kugira ngo bicarire ikibazo cyo gukumira abagendana umugira wa sida kinatuma abantu benshi batamenya niba bagwaye canke batagwaye ikibazo kandi gituma nabagendana umugira wa sida batiyandikisha kugira ngo baronswe imiti ipfufahaza ico kiza hisunzwe umugambi wo kuvura bose treat all strategy watangujwe na president kama mu mwaka wa 2016 abanyabotswana bose bagendana umugira wa sida muri iki gihe barashobora kwiyandikisha kugira ngo baronke imiti ipfufaza umugira wa sida muri myaka 15 irangiye leta ya Amerika ibicishije mu mugambi PEPFAR yaragarukiye imiliyoni n'imiliyoni z'abantu bagendana umugira wa sida kandi yarahinduye uburyo ico kiza citabwaho kuva mu mwaka wa 2014 umugambi PEPFAR uramaze gufasha ibihugu 13 birimo igihugu cya Botswana kandi ushobora gutuma ikiza cya sida kizoba catujijwe mu mwaka wa 2020 leta z'umunzi amerika zirashima kuba zarakoranye n'igihugu cya Botswana hamwe n'ibindi bihugu 50 mu mugambi wo kugabanya hamwe no kuzoshobora gutuza ikiza cya sida
yo yari jambo y'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza Imani bahezagire
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.